This is the Voice of America in Washington. Time now for VOA's call-in program in Kirundi and Kinyarwanda.
Mwaramutse inshuti mwese mukunda iganiro giha ijambo abanywanyi radio ijwi rya Amerika. Iki kiganiro mugiye kugishikirizwa na Federica Nkurikije. Uyu munsi tukaba tugiye kuvuga cyane cyane ku byerekeye abarundi baba mu gihugu cya Canada, cyane cyane abarundi bamaze imyaka 20 n'irenga bashoboye kwiyungunganya bakaronka akazi, ugasanga barize amashuri bagakora akazi k'abantu bakomeye. Ku munsi wa gatandatu rero abo barundi bakaba batekanije kuja hamwe kugira ngo bungurane ibyiyumviro, ikabasangire ubumenyi, bavugane ibintu byose byerekeye ubuzima bwabo. Uyu munsi rero mu kwitegurira iryo koraniro rikomeye ku munsi wa gatandatu, twatumiye bamwe muri abo barundi bariko barategura uyu munsi mukuru. Turi kumwe na Alain Bagirakandi, tukaba turi kumwe na Patrice Nzigamasabo. Mwaramutse neza bashikantaye mwese.
Mwaramutse Frederic
neza. Nashaka ubwa mbere na mbere mutubwire, eka dutangure kuri wewe Alain Bagirakandi, mutubwire ku munsi wa gatandatu mwatekanije iki?
Murakoze. Icyo twategeranije, twaragiye hamwe haraheze amezi arenga 8, turagira icyumviro tuti imyaka iraheze ari 20 tuba muri kihugu cya Canada. Abantu benshi ntibatuzi igihugu, kikizwe n'abantu bava mu mihinga yose, isi yose, mugabo abarundi ntibazi. Kereka rero ko tumaze imyaka 20 turere n'akaryo, gire umunsi mukuru twerekane icyo twashitse ko, hanyuma twongerekane dushimire n'abadufashije muri iyo myaka 20. Niko rero kuca tuca hamwe n'abarundi baba mu mihingo yose, cyane cyane ya yegereye province ya Ontario n'abo muri province ya Quebec. Turagira akabumugwi ujejwe gutegura uwo munsi mukuru. Ama rero tazoba turahimbaza nyine iyo myaka 20 irenga tumaze tuba muri gihugu cya Canada. Bazoba n'akaryo ko gutumira abanyapolitike, abadufashije bose, abagira neza badufashije, kugira ngo tubashimire.
Ubutumwa muzoshikiriza ika mu majambo muri kumurategura, ubutumwa nyamukuru n'ubuhe nawe we Patrice Nzigamasabo?
Ubutumwa twari dushaka gushikiriza ni butatu. Ubwa mbere ni gusubira inyuma karaba urugendo twagize kuva muri iyo myaka 20 n'iyindi. Ubwa kabiri ni gushimira abantu babidufashijemo, hari abantu bo ngahanye cyangwa abantu b'iwacu i Burundi badufashije. Hanyuma ubwa gatatu nabwo ni ukwereka urwaruka rugishike ngahanye iyo tumaze gushika ibyo tumaze kugira, kugira nabonye bizoce bibaha ingufu zo kubikurikiza
mu murashaka kutubwira bagira kandi mbega hariho ibintu bizokwerekana imico y'u Burundi? Mwavuze ko abarundi ba muri Canada bari mu bandi banyagihugu bava mu bihugu bitandukanye ariko batazwi cyane gose, mbega muzoronka akanya ko kwerekana n'imico kama y'u Burundi?
Yego cyane, icyo ni ikintu gihambaye kandi twitwararika cyane. Imico yacu ni ukwama kutwibuka iyo twapfuye, tukibuka n'akaranga kacu. Rero kuri uwo munsi mukuru twarategekanije kenegene hazoba abavuzi b'ingoma baturuka muri Ottawa, hakaba n'abigeme bavina indirimbo z'ikirundi, bavina ikirundi bava Ottawa. Nabo n'imigwi izwi cyane ino muri Canada. Twaregerageje rero kurondera ababizi cyane kugira ngo twereke n'abanyakanada nabo bava ahandi, tubereke iyo mico yacu. Tuzogera n'umuririmbyi, hari umuririmbyi umurundi yitwa Kijanya, nawe ne azoba ategekanije kuririmba kuri uwo munsi.
Patrice Nzigamasabo, mbega abantu mwiteze kuronka bangana iki? Turazi ko muri Canada hari abarundi batari bake mu ma province atandukanye. Abantu mwiteze muri uyu munsi mukuru ni bangahe?
Atwiteze abantu 300. Hama twarabateguriye aho abava hanze bazoshikira, hama bazoza bava mu provinsi nka yose y'u Burundi. Benshi bazoza Toronto na Montreal kubera niho hafi, kubera Canada nini gose. Ariko hazoba abandi bantu mu yandi ma provinsi bo muri Calgary, bo muri Vancouver bazoza, aho ni 6 y'indege yo gushika a Toronto. Hama kwara bateguriye aho bazoza aho bazoshikira bazoba bari mu rugo rubanza bazoba baje gukeza abo bantu bamaze imyaka 20 bari ino muri Canada
nkuko muri ko murabitubwira bisa nuko muri Canada hari abarundi benshi cyane gose abazokwita uyu munsi mukuru bavuze ko bashaka 300 mbega murafise ishira hamwe ryabo barundi babanyakazi bakora akazi haba muri leta mashira hamwe atandukanye cyane mu yandi mashira hamwe yabikoreye twabo
nta shira hamwe ama province yose arafisi ama community yayo ariko nta shira hamwe ry'abarundi bose riraba twashaka uwo munsi mukuru heje uzobe ari intanguro y'ivyo kugira iyo shira hamwe tuzoritangure soce turikoresha kugira tumenye abantu bari ngaho onye soce tugerageza no gufasha abantu bagishika byo turabaha babwirije twaciyemo tubereke iyo twagiye kugira nabone bazoce babikoresha kugira bashike iyo ariko baragerageza
tugaruke kuryo shira ku kuri uyu munsi mukuru tuvuge cyane cyane mu myaka 20 iheze Alain Mbagira kandi mushaka kuri muri mu Barundi bambere baje muri uyu murwi abarundi bamaze imyaka 20 cyangwa irenga ikintu uwo tubwira coba carabatangaje cyangwa mwasanze gite kubiri n'ibintu mwari mumenyere mu Burundi nike ikintu umuntu mushasha yomenyera muri Canada ubwa mbere na mbere ni nkike
murakoze ikintu nashaka kumenyesha abarundi babifuza kuzoza canke nabo babashasha baherutse gushika ino kintu na mbere no bamenyesha nuko nta kintu na kimwe kiriho corosha ino kuri iwacu turi kuri inshuti turi kumwe turi kuri abagenzi ibyo byonyine biratuma umuntu agira ibibazo byinshi yiyumvira ibiriko biraba iwabo ikindi cya kabiri ni ukubwira nuko tuhasanga abantu bavuye mu kuna bivuze kare bava mu ntara zose mu mihingo yose isi yose mugasanga kenshi nimusangiye imico burya rero ushobora kwemera imico y'abandi iyi mico yabo n'iyiwacu ntituyisangiye mugabo twese ikintu duhurije ko dushaka kubaka igihugu nicyo dukwese duhurije ko ntugerageze gusuzugura imico y'abandi cyangwa gusuzugura iby'abandi bakora mugabo ukagira niyo mico yabo ndayifata uko iri mugabo cyane cyane ikintu gihambaye ni iterambere ry'iki gihugu
Patrice nziga masabo imico itandukanye ibintu bitoroshe muri Canada ayo makuru yose ashaka gutuma abantu batifuza kwimukirayo hari ibindi bintu byotuma abantu bashaka kuja muri Canada byotuma umuntu ashobora gushaka kwiteza imbere
ikintu ca mbere mbona cyiza cunga anye nuko uje ino ugashaka kora ugashaka gutera imbere hama ukagerageza kubaza ukagerageza kwiga nta muntu n'umwe ashobora kugusubiza igihe ahubwo byoroshye kubera urazi nk'iwacu hariho ubuzi abantu badashaka gukora biyumvira ngo akazi ngo ntikameze neza cyangwa ngo abantu ngo bokwimvira iki ngo bambonye nkora ibi ariko ino nta kazi kabi kariho ino umuntu akora mu arashaka kugenda gukora kuramo ibintu mu nzira kugenda guca ibiti ariko ibyo byose umuntu arashobora kubikora bikamubeshaho bikabeshaho umuryango wiwe ahubwo bigatuma atera imbere rwose kubera ukaca usanga aruguruye kompanyi yavyo akacirondera abandi bakozi urumva ubu ino nta kazi kabi kariho kandi ino uje ugashaka gutera imbere ugaba ufise ishaka ugatera imbere icyo ni ikintu gikomeye rwose kubera ntibaraba uri ahuva uwo umuvyeyi wawe ari icyo baraba gusa uyu muntu ari ngaha kubwira akore uyu mwanya ngaha kubwira atera imbere ibyo rero nibyo bintu bya mbere byiza y'ino
Alain Bagira kandi mbega abarundi bakoraniye muri uyu murwi w'abarundi bakora akazi abanyakazi bamaze imyaka 20 cyangwa irenga kenshi na kenshi imyuga bakoramo ni iyihe murashaka kutubwira amajambo make
imyuga bakoramo ni myinshi cyane hariho no gushobora kukubwira ko ari nk'aba abakora mu byerekeye aba barimu haba mu mashuri yisumbuye cyangwa muri kaminuza hariho abikorera utwabo hariho abakorera muri leta rero ino hari leta ya province hakaba na leta nkuru ya federal tuyita hanyuma hakaba n'abandi rero bakora mu byerekeye za finance cyangwa n'amabanki eka sinuyidondagura byose ndabiheze ubuzi bakoramo ni bwinshi cyane mugabo kenshi na ibyo abo ndakubwiye benshi cyane n'ubwo igitigiri muri ibyo bice menshi
mukuru nk'akazi bisa n'ibintu biruhije Patrice Nzigamasabo iyo umuntu avuye mu gihugu kiwe kenshi na kenshi akazi usanga katoroshe mbega biroroshe kuronka akazi muri Canada naho umuntu aba afite amashuri canke afise umwuga azi neza yanonosoye
kuronka akazi no ntivyoroshe ariko hariho amategeko ari asanze yarashinzwe yerekana ingene umuntu arondera akazi urumva rero naho bitoroshe ayo mategeko yakurikije kenshi uraronka akazi ikintu ca mbere basaba ino ni ivyo bita mumbabarire ngo kuvuga mu gifaransa ico bita experience canadienne baba bashaka uronke experience kugira ukore uje uva I Burundi warize amashuri amashuri y'I Burundi ntibayemera nk'ukume nk'amashuri y'inyo ariko baraguha chance kugenda kwiga ugafata nani mashuri makeyi kugira ayo mashuri yose wize nayo makeyi wongereje ko bace bayemera hamukacitangura kuronka akazi urumva ivyo tugerageza kugira abantu baje ino ntugerageza kubibereka ivyo bintu kubereka aho baja nivyo bagira hama ikindi kintu gikomeye ugitangura kwetwe tubimaze imyaka myinshi nibi gikomeye gose nukwandika CV nukwandika resume yawe ka ukidondorera ivyo wize ivyo wakoze nivyo ushaka gukora hama uhejeje kuvyandika ukacurungika ku bantu bariko barondera akazi bagutumye ko rero ivyo bintu wanditse utegerezwa kugenda ukivuga ukerekana ivyo ushobora kugira muri culture yacu ibintu bikorohera gose kuja impande y'umuntu ukamuvugisha ukidondorera ibintu wagize n'ivyo uzogira tarabigira kubera si ibintu tugira gose ariko ivyo wonye n'ivyo umuntu agerageza kwereka umuntu yuko ari vyo akeneye kugira aronke akazi akagumane acaronka n'akandi
ico ni kibazo gihambaye cyane gose c'imico mushikirije nashaka na Alain Bagira kandagire ico akivuze ko ikintu mwibukaga Alain coba caratumye ikamuhindura cyane mukumva ko gitandukanye n'ukuntu ibintu mu Burundi byari biri cyane cyane kuvyerekeye imico ikintu umuntu yimuke muri Canada yomenya cyane cyane kuvyerekeye imico n'ibijanye no gusaba akazi nk'uko Patrice ariko arabivuga ni nkiki
ikintu no kongera ko kuco Patrice avutse kuvyerekeye akazi yavuze yuko atakazi kabi kariho nta kazi gasa umuntu yosuzugura cyo ni ikintu rero mu mico yacu tutamenyereye cyane kumva yuko umuntu ashobora gukora akazi akariko kose bamuhaye mu gihe kashobora kumutunga akamutungira n'umuryango ikindi yavuze cerekeye iyo ugiye gusaba akazi umukoresha aragutuma ko akagukoresha wita interview muri icyo gihe rero wewe utegerezwa kwihaya ivyo rero mu mico yacu ntitubizi cyane ngo umuntu avuze ati jewe nshoboye jewe nakoze kugira ngo umwereke yuko niyo yaguha akajyo ko kumukorera utazomumaramaza utazomumukozi mubi nyabuna uzoshobora gukora akazi neza akagushima hanyuma ikindi nacyo ikintu cyo kubahuka ino rero icyo kintu n'ikintu gihambaye cyane mu gihe rero ntawukukumira ntawukubuza gukora akazi akariko kose ikintu cyose ucitumye ukagira iryo shaka ushobora kugishikako iryo rero ni ikintu cyo mu mico yacu bitandukanije ko kugira ishaka no kumva yuko atahukumiriwe na hamwe aha niho ushatse kuja gusaba akazi genda gusaba akazi kandi ufise uburenganzira bw'uko amategeko atanga uburenganzira yuko badashobora kugukumira mu kazi kariko
ikindi kimeze nk'intambamyi mutubwira canke kigora abantu bakimukira mu Canada turetse kuba ari abarundi cyane n'abandi bantu bose bava mu bihugu bitandukanye ikintu umuntu yomenya cyane cyane turetse n'imico ibindi bintu mwotubwira byoba nk'intamami cyane byoba ingora bahize ibyogora abantu bashasha ntibihe muri Canada
ikintu je nyumvira muri Canada ni hanini gose hama ino ushitse urashika uri ubushike uri wenyine naho abariho bene wanyu n'abari abagenzi n'abari ino ni ahantu n'amasosiyete ariya individuelle gose aho umuntu agenda kwirondera ivyiwe asubira inyuma iwacu turafashanya gose imiryango iri harya anyu urumva ushitse ino ikintu ca mbere utegereza kugira ni ukwigwana ugashaka kugira ibintu ikindi naco utegereza kumenya nuko ugishika ino harakanye klima ntimeze nk'iy'I Burundi amezi atanu haba hakanye gose cane ivyo biratuma abantu bibagora kuhamenyera gatoyi ariko iyo umuntu atanguye kino azi ivyo ashaka azi ivyo ashobora kandi akavyiruka inyuma ahantu hambere horoshe kugira ubuzima nkaho kubera umaze gutangura ibintu bica bigenda neza twebwe aho twashika era twese twatangiye dukora akazi kamwe tugendana hamwe ariko uko umuntu yabandanye aronka experience niko yarondera kandi aronsa kandi akataja mu kandi ubu hageze imyaka 20 twaramaze kubyara twaramaze kugera ahantu mu buzima umuntu ashobora kuvuga yuko yakoze neza
Alain bagira kandi hari ikintu mushobora kongera ko ku byo umushyanahe Patrice atubwiye cyane cyane byerekeye nk'intambara n'icanke izindi ngorane zose umuntu ashobora kuronka acimukira muri Canada
ikindi nacyo ni ukongera ko ku byerekeye turetse ibyerekeye icyo yombeho kandi benshi bazi kandi wemeye kuza kubino utegezwa kwemera yuko uba muri iyo mbeho ikindi ni ikintu cy'imico yerekeye nk'ibikorwa byo mu nzu urumva uva ubuje uva i Burundi ufise abakozi bagukorera ukaza ugashika ugasanga ni wewe wenyine cyangwa kumbure warubatse uwo mwubakanye n'abana kumbure mwaraza y'abana ugasanga ibikorwa bimwe kubera nyine ya mico namye mvuga kuva kare twebwe twarezwe atawukora ibikorwa by'umuntu ugashika rero ugasanga uyu mukozi ntawe umukozi ni we wenyine ama rero kenshi hari aho usanga hari nko mu ngo zimwe zimusanga hari atamwumvikana uriho kugira ngo yati ubu rero tutanga ubuzima bushasha reka rero tubeho nk'uko abandi babaho ino ibi bikorwa bisangire dufashanye kugira ngo ntibikore umwe ngo uyundi nawe anebwe ibyo rero umwe namye mvuga kare ku byerekeye imico n'ikintu gihambaye cyane kumenya yuko ujino ibikorwa ari buri wenyine ubikora wenyine muri babiri na mukabera mukabikora muri babiri twaca wundi ushobora kuronka n'amafaranga uronka yo kumuhemba
Patrice hari n'ikindi kibazo kijanye n'ugwaruka rushasha abantu bamaze imyaka irenga 20 muri Canada ikasanga barubatse barafite imiryango mbega ikibazo abana bagira cyane cyane wo muri iyo miryango yose imaze imyaka ingana gutyo muri Canada ni nk'iki
kibazo abana bagira niyo umaze kuvyara abana batanguye gukura uragerageza kubarera kirundi ariko ukagerageza no kubarera ingene barera abana ino kubera abana bari ino bazokurira ino bigino uragerageza kubaha imico y'iwacu ariko ukagerageza yuko no kubagumiza n'imico yo muri Amerika du Nord urumva ivyo ugira ni ugerageza kubabwira yuva ukagerageza kubigisha ikirundi biri mu bintu bya mbere bitugora ngaha anye ama ugerageza no kubereka iyo bava abase abene wabo ababyara babo kugira bakure bamenya yuko ego n'abanyakanada ariko bari niyo bava n'abarundi ivyo navyo rero biragoye gose kubera nk'uko aranya ariko aravuga ino nta bakozi bariho ino abakozi ni wewe umuntu afise ubuzi bubiri afise akazi bamuhembera avyuka mu gitondo akagenda gukora n'akandi kazi afise ashitse muhira ko gufasha umugore wiwe guteka kurera abana kujana abana mu maaktivite afise kuba umuvyeyi dans le vrai sens du terme
icyo kibazo c'abana usanga kenshi na kenshi bagomba kwiga imico y'ibihugu abavyeyi babo bavamwo n'imico y'abanyakanada kuko mu mutwi wabo bavuka abanyakanada aho ntibishobora gutuma abana bajuragira kugasanga hari imico eka nta muco n'umwe bagiye gutahura neza
ego ico ni kibazo n'ukuri kubana gwaruka turi ko turereza ino uruhara rero twebwe abavyeyi dufise muri yondero no kubigisha yuko abavyeyi babo barafise baje bava nk'uko abandi ba Canada bose bafise iyo baje bava hari abavuye muri mu Bushinwa hari abavuye muri Amerika y'Epfo hari abavuye eka bavuye mu ntara zose bose barabishoye baragerageza abana babo bakabigisha ururimi bakabigisha n'imico yabo bakamenya yuko bafise iyo baje bava ivyo kibazo rero bajije yuko abana bashobora kujuragirika n'ico kuko hari aho usanga mu gihe ari mu rugo ari muhira ukagerageza kumwumvisha yuko imico y'ikirundi imico yacu y'abavyeyi hari ibintu bimwe bimwe atarekuriye kugira mugabo yamara gusohoka hanze akaja guhura n'abandi bana aho muri icyo gihe urumva nta bubasha nta wacu ubukimuvuge n'ubu kimuzava ica gitsure ngo umubwire uta ibyo suko bigenda ahanini rero byose bigenda mu kuyaga mu mwumvikano mu kugira ngo abana impanuro abavyeyi babaha bafite igituma bazibaha kandi zibafasha mu buzima bwabo.
Patrice nashaka mutubwire kandi icyo kibazo ndakibaza nyine nale mukanya. Nashaka Patrice utangure tubwire ikintu majambo make mwifuza ko uyu munsi mukuru iyo nama iryo koraniro rikomeye ku munsi wa gatandatu ikintu mwibaza ko ryo urangura n'ikihe ibintu nyamukuru mwifuza ko iyo nama iheze uwo munsi mukuru uheze abarundi botahukana ni nkize
ikintu jewe nyifuza yuko abantu botahukana nuko babona yuko mu myaka 20 tumaze ngaha ahanye 20 canke yiruta nuko tutataye imico y'iwacu ruzo n'abantu bavuga ingoma abaririmba tuzogira amajambo y'ikirundi indi naco nukwereka abantu ariho bagishika yuko hariho ingene nabone mu myaka 20 bogira umunsi mukuru nk'uyu unyi bamaze gutera imbere bamaze kuba imiryango yabo yamaze gukura bamaze kujya mu miryango yabo. Hama ikindi gikomeye gose ni kwereka kugwaruka yuko urashobora kujya muri Canada kaba ukaba mu Canada nk'abandi, ariko menya iyo wavuye menya yuko tuva ahantu kandi aho hantu tuba ari ahantu hameze neza, ahantu dufite imico, ahantu kirekire yacu yatanguye kuva kera kandi izobandanywa nabo bana nyine.
Ala mutwishe cyo kibazo namwe ikintu mwibaza ko uyu munsi mukuru urangura eka ikintu mwifuza ko abarundi bo shira ku muzikanye uwo munsi mukuru heze nkike.
Ego murakoze. Ikintu cya mbere ni ukumenya yuko hariho abarundi baba muri Canada, kuko kenshi haraho usanga abantu aba Canada batazi ko hari abantu bava i Burundi barinda kuno kwimenyekanisha kumenya yuko turiho twagize ico tumara hariho dufisa abarimu dufisa abaganga beka mu bice byose by'ubuzima tufisemo abarundi babishitsemo. Icyo rero ni kwimenyekanisha. Hanyuma kindi kintu nifuza ko uwo munsi wadufasha gushika ko ni byerekeye ugwaruka cyane cyane ugwaruka rugeze nko kuja muri za kaminuza twarategekanije icyo twita amabursi ugasaba yuko ugwaruka winjira muri kaminuza uyu mwaka wipfuza imfashanyo vuge yereke kugira ngo bashobore kuriha amashuri yabo. Twari shobore kuyungunganya rero hariho amabursi twategekanije ku bisata bya kaminuza bimwe nk'ibyerekeye ubuganga, nk'ibyerekeye ubudandaji, nk'ibyerekeye abashaka kuba abayenjeniyeri n'ibindi biriko kuri noze. Twaragize website kugira ngo abantu bamenye ibyo aya mabursi ayariyo. Ibyo rero nifuza yuko uwo munsi ushobora gushyira imbere kugira ngo abantu bamenye yuko abarundi bashitse kera bitayeho indero tayeho ubumenyi kugwaruka.
Ayo mabursi muzo yatanga gute hariho amakriteri muzo kurikiza?
Yego, twararungitse hariho amakriteri hanyuma turamaze kuronka abayasavye. Hanyuma hariho umugwi rero ugizwe n'abantu twatoye muri komunite yacu bazogira ati uyu unye turamuhaye iyi bursi, abandi nabo tugiye tutisubiramwo tugerageze kumwakuza ni ibintu tushaka kuzoza turagira ku myaka yose kugira ngo tushobore gufasha ugaruka rwacu.
Mu gusozera nashaka ndabaza ikibazo eka mwese dutangurire ariko kuri Patrice mutubwire nk'uko mwabivuze mu ntango abarundi basigaye baja muri Canada ni benshi cyane gose. Impanuro mwoha abantu bafite umugambi wo kwimukira muri Canada canke kuja kwigayo ni hizi majamake?
Impanuro ya mbere nubaha nuko bogerageza karaba bakagira amarusheshe bakaraba igituma bashaka kuza muri Canada, bakaca bagerageza kuvugisha abantu kugira bamenye ingene ubuzima bwo muri Canada bumenye, barondere umuntu bizeye ashobora kubabwira byiza n'ibitari byiza n'ibyo bakeneye kubona. Hama bakaca bagerageza no kuraba no kurondera amainformation mu ahandi hantu atari mu bantu, kubera abantu bakubwira ibyo bo baciyemo. Kandi kenshi baba bazi abantu bamaze nk'umwaka cyangwa imyaka 2 bataramenyera neza ino bumva ntibaronka inyishu ku bibazo byabo bakeneye kumenya. Ikindi naco bakwiye kumenya muri Canada ni ukumenya no kugerageza kurondera amategeko yo kwinjira kugira bamenye, kubera amategeko aguma ahinduka. Hama bamaze kuyamenya bace bamenya ingene bo kwinjira muri iki gihugu, bamaze gushikanaho ikintu cha mbere gikomeye ni iyo shaka twavuze niyo kumenya yuko uri mu gihugu gishasha bijya bijya migenzo y'iwacu ni myiza kuyigumana ariko hageze mu kazi hageze kubaho kugerageza kumenya ingene imigenzo yo muri iki gihugu imeze ikaba ariyo ukurikiza kiretse imigenzo y'i Burundi tubiye kwivyanga gitwaye ko turavuga nta kazi kariho wahora uri umudirekteri Burundi nuko umudirekteri Burundi ni umudirekteri Burundi ino nta muntu n'umwe akuzi nta amashuri yawe yose ntibayemera ifo gusubira mu ishuri no gutangura ku ntango ariko naho utangura ku ntango kubera iyo experience usanzwe ufise urafise amashansi yo gutera imbere vuba kutundi muntu atoba bifite
yego me ala namwe mutubwire impanuro mwaha abantu bose eka boba bafite umugambi kwimukira muri Canada boba bafite umugambi kuca kwigayo ikintu mwo bamenyesha mwoshaka ko bamenya bwa mbere na mbere nk'ibi
cyo kintu cyambere no bamenyesha nuko Canada ari igihugu ciza cyane namaze kuja mu bindi bihugu by'Uburaya no muri Amerika mugabo nibaze yuko turavye ingene bakira ari impunzi ari ingenzi Canada ni igihugu kizwi cyane kuko cakira abantu cyo ni cyambere cyakabiri nacyo no babwira nuko kubatise yifuze nukuza uzi kikuzanye kuko ntubwire tuti ndagiye ngiye muri Canada naka akora muri ria societe cyangwa naka akora muri leta nanje nzogenda mere nkawe birashoboka mugabo nubamenyesha nuko atakintu na kimwe cyoroshe nukuza witeguye yuko uzocumukura yuko uzorara amajoro kora kugira ngo ushobore gutunga umuryango kugira ngo ushobore kugira nawe nyene icushitseko hanyuma nk'uko Patricia yivuze bamenye yuko nta kazi na kamwe kagayitse ikintu gihambaye ni ukwama umuntu yicisha bugufi hanyuma ukamenya yuko uno munsi ushobora kuba uri ngaho mugabo ejo ukamenya yuko izokuva byose bikuva kukagira ishaka nta kizokunanira
bagira kandi ahani ho turangije ikiganiro ndagushimiye cyane rwose ku baduhaye amakuru yerekeye cyane cyane umunsi mukuru w'abanyakazi b'Abarundi bamaze imyaka irenga 20 muri Canada ndagushimiye na Patrice Nzigamasabo ukanya watoye kugira ngo mutubwire ibyerekeye uyo munsi mukuru tuzobatera kamo nyuma y'umunsi mukuru mutubwire ukuntu bizaba byagenze mwakoze cyane
murakoze namwe
murakoze
turabashimiye namwe inshuti mwese mwakurikiranye ikiganiro cyacu cy'umunsi giha ijambo abanywanyi b'i radio ijwi rya Amerika mwakoze mu ngira amahoro y'umunsi mukuru
Waka waka baby, oh yeah. Uru baby, oh yeah. Kona kona baby, oh yeah. And I go tell my mama, oh yeah. And I go tell my papa, oh yeah. And I go tell and say, oh yeah. You be waka waka baby, oh yeah. You be chuku chuku baby, oh yeah. Baby sa. I wish I boom boom.
You've been listening to the Voice of America's call-in program in Kirundi and Kinyarwanda.